Faustin Ngendanganya umuyobozi ajejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi muri Banki Nkuru ya Repubulika BRB niwe yasohoye itangazo rishyiraho iyo ngingo igihe yariko arisomera abamenyeshamakuru ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura kuri uyu wa kane. Yavuze ko ingingo yafashwe isunga ibijyanye no gutunganya neza ibyerekeye ibikorwa by'amashyirahamwe mato mato yo kwizigamiriza y'abanyagihugu. Yavuze ko ayo mashyirahamwe mu Burundi atubahiriza amategeko ayagenga. Yaciye atangaza amategeko mashasha
yandikwa mu Banki Nkuru y'igihugu y'udushyirahamwe tw'abanyagihugu two kwizigamiriza no kugurana natwo mu mugwi wa kane rirahagaritswe. Amadosiye yamaze gushika mu Banki Nkuru y'igihugu imbere y'uko itangazo risohoka azoherahezwa.
Ku misozi yose igize Burundi uko ari 2019 muri iki gihe ayo mashyirahamwe yo kugurana na hagati y'abanyagihugu yarijukiwe rwose. Abaganiriye n'Ijwi rya Amerika mu ntara za Rumonge na Cibitoke mu manuko bushyira uburengero bavuga ko ryabaguye nabi cyane cyane ko ayo mashyirahamwe ari bwo buryo bwonyine bafite bwo kuronka ingurane nto zibafasha kwiteza imbere mu migambi yabo.
Turababaye cyane kuko amafaranga yadufasha cyane abantu twaba dufise agataye gatoya.
Abanyagihugu bato bato ntitwazakiriye neza byahora bitworohera gutora utugurane duto duto kugira ngo tuze gukora imigambi yacu mito mito. Nta microfinance twaronka tujyamo gusaba ingurane kuko ntabyo tuba dufise tugwatirizayo. Nk'akarorero nk'ishyirahamwe jewe ndimwe inkoti z'5,000 kukundwi kundwi ugasaba ingurane icya kabiri cyayo ufise yo niyo wemerewe kuronka. None ubu bigiye kuduhanga ibyo bintu ntibizokoroha
mu gihe twasudufara anga wagenda ukagora gatayiki wawe ukaja gukurima mvuzo ko ngaha mu rugombo tubeshijweho n'uburimyi byadufasha cyane wasuho dufaranga waburosa gatahe mu nyungu kiwawe ha mugasubiza amafaranga karonka kandi gatahe kiwawe usigaruri koreshereza wo tugiye kubaho nabe kumvuzo uko ayo mafaranga yahora dufasha bigene guhagarara ibyoroshye cyane
maja mu makisi ndabakiriye neza kuko ntajewe ndumuntu umuntu w'inshobora kuba mfise nta konte mbamfise muri banki canja mu mutwe dushira hamwe cyangwa kuziganya no kuranana nzo nshobora kumfasha ko nshobora kuba ngwajije nkatwitura tukama yo mahera nkavuzo wanje agakira.
Ubwo bushira hamwe burafasha kuko umwanya ushakiye amafaranga uyaronka n'ingoga nta bintu byo kuvuga ngo rinde gutanga ingwati zirezire usanzwe warubuziganya muri iryo shira hamwe bagohereza amafaranga n'ingoga sero n'imitaho usanzwe ufiseyo.
Abanyagihugu baganiriye n'Ijwi rya Amerika baba bacuruza abirimizi n'abakozi ba leta hamwe n'abakorera bigenga basaba kwiyo ngingo yohagarara. Bemeza kwizogira ingaruka mbi nyinshi ku buzima bwabo n'ubw'abarundi muri rusange.
Basa nk'uko batunigiye mu izosi vrema bo bireka ibyo bikabandanya nk'uko byahora kuko ntangurane byari biteje twaguranana mu kwizigiranira tukishyurana neza atangurane biteye
iyo reka ayo mantuze ayo mashyirahamwe akabanda nk'abadafise amafaranga menshi baza barajyana hariya mu mabanki byozobafasha cyane kugira ngo baze bariteze imbere ubwabo.
Nyakubahwa iyo rabica bivuze ko akadusubiza ikigihugu cyacu cyari cyo kwiteza imbere mu dushyirahamwe byadufasha cyane.
Ariko Ngendanganya twara ubuyobozi bujejwe gucungera agaciro k'ifaranga ry'u Burundi amenyesha ko ingingo ari ntasubirwamwo mbere abazoyirenga ko bazohana.
Nta gashyirahamwe na kamwe ishyirahamwe na rimwe canke umuntu n'umwe arekuriwe gukora mu buryo ubwo ari bwo bwose ibikorwa by'amabanki canke iby'amashyirahamwe yo kuziganya no gutanga ingurane ntonto uzofatwa yabirenze ko azohanwa hisunzwe amategeko y'u Burundi agenga ico gisata.
Yahakizimana mukuru w'ishyira hamwe Falcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama hamagarira leta gushyiraho izindi ngingo amerekeza kubwi warabiye ku mikoro y'imiryango myinshi y'abarundi ingingo izotuma n'izahuha bihuhuka.
Bijya bintu byafasha abene igihugu guhanahana amahera make make kubaho no guheza ukwezi agashahara sikanini cyane berbe bo kwiga ingene nyabona hafuma haba yindi ngingo mperekeza ituma abantu nabo bashobora guhanahana amahera kuko murazi ko mu Burundi hari nabo usanga bidakunda ko bagira amakonti aho usanga umuntu abaho ku munsi mugasanga rusho gihumbi aragiye mu ishami kanaka riguranana umazeho nk'indwi bakaguha amahera ushobora kwifashisha cyangwa gucuruza amavoka n'ibindi. Naza ko rero ubwo kwiga bakaraba nyine hoja hindi ngingo mperekeza ngingo yo gutuma umwene gihugu boroherwa gusumba kandi bakumva ko leta ihari kugira ibafashe nabo kubaho.
Nta mafaranga akoreshwa canke aca mu minwe y'ayo mashyirahamwe yo kuguranana n'abanyagihugu azwi igitigiri ku mwaka Ariko haba mu bisagara no ku mitumba bavuganye n'ijwi rya Amerika basigura ko ari bwo buryo abantu nka bose basigaye bakoresha kugira bifashe byoroshe muri ico gihugu ca mbere gikenye kurusha ibindi ku isi nk'uko amatohoza y'ikigaga c'isi aheruka kuvyerekana. Abatari bake basaba mukuru w'igihugu bwiwe Evariste Ndayishimiye gusubiza inyuma iyo ngingo y'ibanki ya Repubulika bavuga ko iteye kubiri na politike yashize imbere ko umuntu wose ubwirizwa kuronka ivyo kurya umufuko wose ukaronka amafaranga. Eroje buri kaneza iryo Amerika.